inzira irashora kuhita garagara ariko singena jenyene kuko umwami atazompeba iyo ndi muri yo uko vyogenda kose agumana nanje umunsi ku munsi kandi azi uko umukiza wanje ari kumwe nanje ahorana nanje na ntaryo ahorana nanje na ntaryo ahorana nanje na ntaryo kuzuba muvura Yesu ari kumwe nanje iyo ibihuhusi bibaye byinshi iruhande yanje hakiraburanirwa kandi mipfundi gasuriranye nkikije mu ijoro ricuze umwiza muri icyo gihe afata ukuboko akamara ubwoba kuko mu rukundo rwiwe ariho andindira iyo mitwe ayama ari kumwe nanje yama ari kumwe nanje kuzuba no kumvura Yesu ari kumwe nanje iyo nyitwarariko y'isi nkikuje nk'igifungu iyo ubushobozi bwose bw'ikuzimu bukukuje ubugingo bwanje niho rero numva ijwi ry'umwami rimbwira ngo nureme sindi kure yawe itegereze uraba ukuntu nagukunze yamana ntajya yamari kumwe nanje na ntajya yamari kumwe nanje ahorana nanje kuzuba no mu mvura Yesu ari kumwe nanje ahorana nanje na ntaryo ahorana nanje na ntaryo na ntaryo ahorana nanje kuzuba no mu mvura Yesu ari kumwe nanje ahorana nanje na ntaryo ahorana nanje na ntaryo kuzuba no mu mvura Yesu ahorana nanje benda atabakundwa na basiki bacu mu mwami nashaka kubaramutsa cyane bivuye ku mutima nongere ndabifurize umugisha uva ku Mana bivuye ku mutima uno munsi turaza kandi kumva ubutumwa bwavuzwe na Mwendata Branham hamwe n'igikorwa cyo gusengera abagwaye ndizera ndibaza yuko ndi kumvugana n'abantu bamenye ivyo ari vyo uko bimeze muri kino gihe bakiriye kandi bakemera mu kwizera ko Mwendata Branham yashikije ibango ryiwe ry'ubukozi abitegetswe n'Imana kandi ko ubutumwa buvuye ku Mana ubutumwa bw'ijambo buvuye ku Mana bwitangira imbere kuza kwa kabiri kwa Kristo kandi turanezerewe ko ubutumwa muri kino gihe bushobora bukumvikana ku isi yose kandi ko dushobora kuba ivyabona vy'ivyo Imana yakoze nk'icemezo ko ijambo ari ukuri ibishinga nawe vyinshi ni kimenyamenya cy'uko ijambo ry'Imana ritagarukika ubusa nkuko byanditswe muri Yesaya 55 ariko ko likora icyatumye lirungikwa libanza gukora icyatumye lirungikwa. Uno munsi turabwira muri make, turavuga muri make ikete muravyo email yamwe ndatumwe wigoma muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Mkete yatwandikiye aravuga abantu indwi ba shoboye gukira mu buryo budasanzwe mu gihe bari kubarumva ibikorane ibi bino bikorane byo gusengera abagwayi byagishana mwene Abraham. Ijambo ry'Imana rigaruka ubusa ariko rirashitsa icyatumye rirungikwa, kandi turizere n'imitima yacu yose ko umwami wacu yarungitse mwene Abraham, kandi ko yazanye ubutumwa, kandi twabutwaye mu isi yose. Ubu rero bose barashobora kubwumva. Nimuhezagigwe, mwizere mu gihe muriko murumva ijambo, kandi muryakire mu kwizera umwe wese ku giti ciwe. Nimuhezagigwe umugisha w'Imana ishobora byose mu izina ryera rya Yesu. Amen.
I want you to turn with me now to the book of St. John, the 12th chapter and the 20th verse. If you'd like to follow me,
tugurure Bibiliya zacu muri Yohana 12, maze dusome duhereye ku murongo wa 20. Yohana igice cya 12 duhereye ku murongo wa 20. Hari abagiriki bamwe mu baduze gusenga mu minsi mikuru bashikira Filipo w'i Betsayida i Galilaya, baramwinginga bati mugenzi turagomba kuraba Yesu. Hanyuma Abaheburayo 13:8, Yesu Kristo yari aje niko ari n'uno munsi n'ibihe bidashira. Nashaka gufata uno mutwe w'amajambo ngo Yesu Kristo yari ejo n'uyu munsi niko akiga niko azokomeye bidashira. Kwinga kw'Imana uheze nari ngaha mu ikoraniro, kandi wamenga dushaka kuramutsa abantu, twari tumeze nk'abashaka kuramutsa abantu hose iyo biba byarashoboka. Ahantu hose baguma bambikaze kubabatize mu asambleyi, mu makoraniro y'Imana, mu gitwa ngushengero ry'Imana, no muri ayo mashengero bari banditse havuga ubutumwa ngo Yesu Kristo uko yari aje niko ari n'uno munsi niko azokwamiye bidashira. Ndavyizera n'umutima wanjye wose, ndizera ko iki gitabo cyose ko ki ari ugwijwa kwa Yesu Kristo uko yari aje niko ari n'uno munsi niko azokwamiye bidashira. Ubu rero ni muri iyo ntumbero nyene nyine nashaka gufata umutwe w'amajambo ngo turagomba kubona Yesu. Ndibaza yuko umuntu wese ari hano ahuza nanje yuko abo bagiriki bavuze ibyo natwe twiyumvamo twese. Bari barumvise Yesu bavuga, abantu bavuga Yesu, ubu rero bashaka kumubona. Ndibaza yuko abantu bumva amakuru ya Yesu, amakuru inkuru nziza za Yesu Kristo, bagira icifuzo cyo kumwibonera, bwo kumubona. Murabona n'icyo cifuzo cy'uwizera kumubona. Twaba turi bato, bakuru, icyo turi cyose, abantu bumvise bamuvuga kuko yankoreye byinshi baca bifuza kumubona. Ndashaka nanje kumubona. Abo bagiriki byabaye ngombwa ko bifatanya n'ukwizera kw'Abayuda, kuko bari baje mu minsi mikuru ya Pasika kugira ngo baje gusengera i Yerusalemu. Murabona abagiriki bari abantu bize cyane kiriya gihe, barongoye isi mu by'ubumenyi, mu by'ubushakashatsi, ryari hanga rikomeye cyane. Abashakashatsi baranditse ibitabo byinshi n'ibindi. Hariho ikintu muri bo cyashaguhwa cyashaka yuko kwijya nyota ihwamikwa ijya nyota iri mu mutima w'umuntu murazi y'umuntu akoze mu buryo butari bwo ni kubera ko agerageza guhwamika kwikiza inyota Imana yashyize muri we ahagerageza guhwamika iyo nyota akoresheje ibintu by'isi ntazigera yumva ko inyota iheze gushika Imana yonyine izinjira muri we ikamara iyo nyota icyo cyifuzo gikomeye cyane kiri mu mutima w'umuntu murabona nta kintu na kimwe gishobora kuzuza icyo kibanza gushika Imana yonyine ibikoze Abagiriki rero bari barumvise bari barasomye isezerano rya kera bari barumvise bavuga ibya Mesiya azoza nuko azomera nuko bizobimeze niyaza barashaka rero kubona uko azobameze niyagaragara yambaye umubiri uko azobasa n'ibyo azokora igihe azoba yambaye umubiri murabona turazi yuko muri we hari mu kunengesera kumana bwose niyo kwagaragariye bari barumuseye bavuga abantu bavuga Yesu ngo yite ko ari Mesiya ngo bari barindiriye imyaka ibihumbi n'ibihumbi ko ategerezwa kuza rero laba Imana yari yishuye yambara umubiri iramana kugira ngo ushobore gupfa kuko umuntu ntiyashobora gupfira mugenzi we twese twari abantu bo gucyura kwiteka kandi nta n'umwe yashobora kubikorera uwundi byari bikwiye ko haza uwundi muntu abereye yari umucunguzi wacu wo hafi Imana yategereza kugirana ubucuti natwe wari Imana Yehova akomeye yinjiye mu mwana wiwe kugira ngo yambaye umubiri mu mwana we kugira ngo Imana ishobore kugaragara kugira ngo ishobore gupfa ku bwacu nk'umuremyi kugira ngo icungure abo yaremye ni ibintu bikomeye cyane ku buryo bitugora kubitahura ivyo birarenze ivyumviro byacu urukundo nk'ugo nigo twahawe murabona turabona yuko abagiriki bari barumvise ngo ukwizera kuva mu by'umuntu yumva niko Bibiliya ivuga ukwizera kuzana no kumva ijambo ry'Imana bari barumvise bavuga yuko Mesiya azoza ubu rero bari baje kugira ngo bashobore kumubona uyo muntu bashobore kumubona babone Mesiya wariwe murabona niko bimeze kuno mugoroba twarumvise batubwira iby'Imana baratubwiye Imana baratwigishije kuvyerekeye Imana murabona dufite amashengero manini abavuga ubutumwa bakomakomeye kandi zera yuko turi mu gitutu twegereje cyane kuza k'umwami Yesu Kristo twaronse gutsindanishirizwa kuri muri Riteri ukwezwa muri Wesley ubure tugeze ku mubatizo wamwe mu yera ubure dushize ku ishengero rishitse ritagira injabije n'amarabaga Imana ikeneye kubona ishengero ryacungwe n'amaraso iryo ashobora kwigaragazamwo tuguma tugenda dusa na Kristo kugira tujye imbere turabona ko abo bantu bari bafise inzara y'ivyimwemu bashaka kubona Yesu wariwe barabaje abati mushingana tugomba kuraba Yesu bari barumvise ibintu barumvise avugo bari barumvise bari usome muri Bibiliya ubure bashaka kumubona Bibiliya ivuga yuko uko yararejo ariko ari ndigushika nibyo bidashira nimba abo bantu ngarutse gusomwa cyanje na nimba abantu bari bakeneye kumubona Imana igakora ku buryo bumva ko bibahagije ko bamubonye bagashobora kubona yuko kwari nimba ari ya mana nyene ejo uno munsi niwe bidashira kandi natwe twaba dufite icyo cyifuzo nyene mbega none ntitegereje nako kutwishurira ni insiguro ikomeye cyane ariko nimba Bibiliya ivuga ukuri none twe duhagaze hehe Bibiliya ivuga ngo ni wa wundi nyene ntashobora kuba wa wundi muri uburyo cyangwa ubuye atsoba kuba wa wundi nyene murabona ni wa wundi ejo uno munsi niwe bidashira Abagiriki bashaka kumubona kuko ukwizera kuzano no kumva bashakumva ko bamubonye kandi kiri ku mutima cyururutse ko ari Mesiya. Nimbi cyifuzo cyacu kuno mugoroba ari kubona uwo twizeye, kandi turi shengero, turi gice turabagize ishengero, turari igira 10, turakora ibyo dushoboye. Mbega uwo ari umugenzo gusa, mbega cyo bari ikintu pfa kwigana gusa. Mbega none twego ba Kristo twaguye mu migenzo canke n'ukuri. Kuri jewe y'ibibiliya n'ukuri canke siyo, ni y'ukuri canke siy'ukuri, ni kimwe muri ivyo. Nimba yaraduhaye isezerano, si wewe canke jewe kugaragaza iryo sezerano, kwerekana iryo sezerano, niyo kuko niyo kwizigirwa ku ijambo ryayo. Kandi reka mvuge ibyo yavuze iwenyewe, niyo yavuze yuko uko yari arejo niko ari uno munsi niko azokomeye bidashira. Ni bangahe babitahura ibyo ari byo? Ni bangahe bakeneye kumubona? Ni munduzi w'ibiganza. Mwese murakeneye kumubona. Turi hano dukeneye kumubona. Uko yari arejo niko ari uno munsi niko azokwama ibyo bidashira. Murabona uko asa? Mbega ni vy'ukuri. Mbega ni vy' yavuze kiriyagiye. Ibyo yavuze kiriyagiye niko ari n'uno munsi. Ni kimwe. Bibiliya ni y'ukuri cyangwa si y'ukuri? Ni kimwe muri ibyo bibiri. Murabona Imana ibohewe ku ijambo ryayo, kuko niyo yatanze isezerano. Imana yabivuze kandi birakwiye, nta kindi. Murabona ivyo nivyo duhagaze ko ikintu nyamukuru nico mwaje murondera, nico muri kumurarondera. Niba mukeneye kubona Imana izokwemera muyibone, niba mukeneye kumva Imana ivuga muzoshobora kumvira ikiravuga. Uko yari arejo niko ari n'uno muzi niko izokwama ibirashira. Nihinduka ibyo binyibutsa inkuru imwe ni y'ukuri. Muratswe nabaye muri Indiana, ariko je navukiye muri Kentucky hafi y'uruzi Ohio. N'uruzi runini cyane, akenshi rurafite ahantu hakunda kuba hari ibiziba iburyo n'ibumoso. Kandi zigira yuko umunsi umwe muri yangaje imyaka 1000 nzogaruka nezerwe no kubona hano nigaruka ku isi. Muri icyo gihe ibyo biziba n'ahantu hakanye ntibizoba bikibaho, bizoba byaraheze. Hariho umuntu umwe nzi w'umutama yari umudiakoni mu ishengero ryacu. Inkuru yashaka kubatera niy'agahungu kamwe yajya mu ishengero. Umuntu yari mu ishengero rimwe, hari umupasitori mwiza, umwungere mwiza n'abantu beza. Kandi muri iryo shengero havugwamo ubutumwa bumeze neza n'ibindi. Ariko rero umunsi umwe aho gahungu kabwira nyina, uwo muhungu arabwira Imana ati, nimba Imana ari Imana ikomeye, mbega none ndashobora kuyibona? Nimba ari Imana ikomeye ga mama? Nyina we aramwishura ati, ntacyo nshobora kukwishura, genda uvugane n'uwigisha ishure ryo kuyinga kumbure ko azoshobora kugira icyo akubariye. Umuhungu aragenda abwira uwo muntu, aramubwira ati, narumvise bavuga ko Imana ari Imana ikomeye cyane, ko yasatuye ikiyaga abisire bakarengana. Mbega none ndashobora kuyibona? Hari umuntu ashobora kuyibona? Ubona aramubwira ati, ibyo ubaje biragoye, sinoshobora kubikwishura, genda ubaze pasitori umwungere. Aramubwira ati, agenda ku mwungere, aramubwira ati, mwungere wavuze ko Imana ikomeye, urahavuge ubutumwa? Ati, mbona umuntu ashobora kuyibona? Mwungere nawe aramwishura ati, nta ushobora kubona Imana no kuyizera gusa. Ariko uwo muhungu nibye yarumva ko kiri ku mutima kitakitururutse. Umunsi umwe yari kumwe n'umugenzi wanje akunda gukora ibikorwa, akunda kujya kuroba afise n'ubwato. Uwo munsi bararobeye hamwe, baroba ifi nyinshi cyane, hariho agace hakunda kugwa imvura nyinshi n'imituragaro n'imirabyo n'ibindi. kandi ivyo niko vyagenze haje igihuhusi bice bya ngombwa yuko baje ku ruhande mu bwa n'ubwato bwabo baza kwinyegeza inyuma y'ibiti hamarara mu yamaso acabona umunyu w'amazi userutse uyo murovyi wo mutama umurovyi yarashize ingafe mu bwato amoso ziyaguma akoroka mu maso yiwe yari umutama w'akarorero kandi murazi ingene bimeze kuri bajya batama ubwanwa bwiwe bwari burebure nk'uku ariko araraba uwo munywa amazi uwo muhungu acaraba uwo mutama aribaza ati mbega none nibiki bibaye ni kwereka uri kurarira uwo muhungu yari yagumye atekereje cariruka kuri uwo muntu abwira wa mutama w'umurovyi aramubwira ati ndafite ikibazo nshaka kukubaza ati mama unyigisha mwishure ryo kwiyinga umwungere wanje bose ntibashoboye kukinyishurako ndumva ko ikiri ku mutima kitashoboye kururuka aramubaza ati mwana wanje ushaka iki ushaka kubaza iki aramubaza ati hari umuntu ashobora kubona imana uwo mutama yari yarengewe n'icyo kibazo rero yari yamaze gusubira mu bwato maze ashirako n'ingafe ziwe yari kararira yari karakorera amosozi aramubwira ati muhungu wanjye Imana iguhezagira ibyo nabonye muri imyaka 50 yose iheze nta kindi nabonye atari Imana murabona iyo niyo ngorane ikintu nyamukuru ni uburyo muriko murabona muriko muraraba ibintu nimurabe irashobora kuza muri mwebwe mushoboye mushaka kuyibona murashobora kuyumva murashobora kuyibona n'ibindi uyo mutama yari afise Imana ku buryo ashobora kuyibona mu bintu byose nako bigwiza kugenda kuri twebwe ubu rero reka tugaruke kuri Yesu Kristo uko yari aje niko n'uno muzi niko azokwamiyo bidashira mbega tubizi gute jewe hari igihe mbaza abametodiste nti muravyizera bakishura ngo amen nabaza ababatize nti muravyizera bakavuga ngo amen mwebwe ishengero ry'imana muvuga muti amen kandi ndanezerewe kubona mubikora naje ndavyizera ariko nimba ishobora kuba muri kino gisagara iyo mana yosa gute twoyisanga isa gute yarasezeranye kubana natwe kuri uno mugoroba nimba atari uko bimeze ijambo risiguriwe kuri twebwe nimba atari byo rero ni ukuvuga ko bitavuye ku mana mbega ni iby'ukuri cyangwa si iby'ukuri mbega turi hehe murabona yarasezeranye kubana natwe aho babiri cyangwa batatu bakorane mu izina ryayo nimba iri hano mbega turiko turondera iki mbega tuzosanga isa gute mbega tuzogerageza kurondera umuntu afise ikanzu ndende n'imishatsi miremire n'ubwanwa burebure mbega yoba ari Yesu uwo ari wese adashobora kwambara ikanzu ndende akagira n'imishatsi miremire n'ubwanwa siko byaba bimeze uwo si Yesu nta nkeka umuntu uwo ari we wese arashobora kwambara ikanzu ndende kuri uno mugoroba kandi akaba atatazi ku byerekeye Imana kurusha umusango wa gutaka wo muri Egiputa ugasanga ntacyo azi ku Mana murabona ko kandi ko adashobora kuba ari umuntu ahambaye kuko Yesu si umuntu ahambaye si umuntu agaragara nk'umuntu ahambaye mbega twaje kurondera umuntu afise inkovu z'imisumari cyangwa inkovu mu mutwe yambitswe igitsibo cy'amahwa niwe twaje kurondera mbega twaje kurondera iki mbega tworondera umuntu asa na kujya kuntu abantu basiga iby'amarangi bamucapuye umwe yabikoze gutya wundi abikora gutya Hoffman yabikoze uku abandi bose bakoze ibintu by'amarangi baramucapa mu marangi umwe wese yamucapye mu buryo butandukanye none yosa gute uyu yamucapye ku wundi amucapuka ntavyo tuzi nimba yavuze ukuri wundi yari ihenze n'ukuri ntimwomenya neza icyo mukwiye kurondera mbega yo kwigaragaza gute asa gute ariko yokwigaragaza nkuko yigaragaje mu ntango bice mu ijambo giwe bice no mu vyakoze aravuze yagiravuga ati ninakora ibikorwa vya data nimunyemere ariko ninakora ibikorwa vya data nimyizere ibikorwa ko nivyo bishingira na ico ndico murabona yarigaragaje ka kandi byo byarerekanye byaragaragaye kandi muri ubwo buryo nyene nibwo nako nyene bizwa kwiyerekana no munsi muravuga muti ego ishengero ryacu niryo rimwerekana abatise baravuga ngo nitwebwe abapani ko tubakavuga ngo nitwebwe natwe turibaza ku ishengero ryacu nako twibaza ku ishengero ryacu umunsi umwe nari i Little Rock muri Arkansas arahezi igihe ha yari ikoraniro rikomeye cyane inyubakwa nini cyane twari dufite ibikorane haca hinjira umuntu ariko arasegerereza kandi w'ikimuga afise ibi akiza kwicara ku nzu yo hejuru igira gatatu ubwo nyene acarakira indwara mu gihe yahamagarwa mu izina ryiwe mu gihe twari mu gikorane acatangura kuvuga cyane ku buryo gusemera ku buryo bitashobotse ko tubana tuvuga muri icyo gihe rero uwo munsi rero ataramaza ikibazo ngo mwe Abrahamu nishaka kubaza ikibazo kimwe uwo mugabo yaje yari umunazareye mu idini ry'abanazare arambwira ati nibaza yuko wowe uri umunazareye mwe Abrahamu ati kuko hano ndumva abapantekotiste benshi ati mbega none uwo buri umupantekotiste numvise uvuga yuko uva mu ishengero ry'ababatiste abamisiyoneri ntaramwishura nti mwene data ndi umubatiste ndi umunazariye kandi umupantekotiste ndi byose jewe mbisangwe ivyo bintu babahamagara abantu ntacyo bizi ayo mazina bita abantu nta kimwe asiguye umunsi umwe narakoze ahantu bororera inka hariya muri Colorado ahantu hegereye uruzi Triberson muri icyo gihe aho hantu baharagirira inka nyinshi cyane abantu benshi barazana inka zabo kandi umwe wese yabafise ikimenyetso ciwe ashira ku nka ariko iyo yari ingorane bose izo nka zose babwiriza kuzipima amaraso kandi icyo gipimo cy'amaraso nicyo abantu barabiye kuko ibitungwa byose byonyine bitabanguriwe ku byo bidasangiye ubwoko nibyo byari byemerewe kuza aho hantu ikintu nyamukuru si icyo twitwa icyo batwita inyuma ariko igipimo cy'amaraso nimba by'ukuri twa amaraso twarashyize ko amaraso kuri kubishima ryango icyo nicyo kintu gifite akamaro muri icyo gihe rero turashobora guharugwa mu bandi rero turavye rero ukuntu yiyerekanye ejo turashobora kubona uko ashobora kwiyerekana uno munsi kuko aho niho tumenya yuko ari uko yarare ejo ariko n'uno munsi ariko ari kwama n'ibihe bidashira kuko akoze ibikorwa vy'ejo nk'uko uno munsi akabikora nk'uko yabikoze ejo ntazozana na ubumenyi budasanzwe cyangwa ibintu bisa n'ibyo turabona yuko n'imvugo yiwe ari imvugo yoroheje cyane kandi abantu bato bato banezerwa no kumwumviriza umwami wacu yari umuntu ivyamwerekana byari uko byanditswe byasezeranywe byashoboye gucika ukuri nicyo cyamwerekana ko ari we nivyo byabaye kiriya gihe ntiyambara impuzu zidasanzwe cyangwa ngo abo yari mu idini runaka cyangwa amaketa muherekeza yagiye nk'umuvugabutumwa akomeye yari afise gusa ibikorwa by'Imana nivyo byerekana uwo ari we nta bindi yarashobora kuvuga ati ninde yonyagiriza icyaha ni ukutizera murabona niba ntakoze ibintu nk'uko nabwirizwa kubikora ni mu binyemeze murabona byose byaragaragara ubu rero none yishuye gute mu bantu bayo mu bihe bishyize biciye mu nyigisho zidasanzwe cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose oya cyari kimenyamenya kiri mu byanditswe yuko ari umwana w'Imana yaravuze ati nimurondere mu byanditswe kuko muri byo kuko ari byo binshingira intahe yari ibyanditswe byaramushingiye intahe hanyuma icyo yari ari cyaragaragaye bihuye n'ivyanditswe nako bimeze kununo munsi nina aho niho duje tumenya yuko tuvugura cyangwa twihenda ubu rero dutere tuje imbere twasomye ubutumwa bwiza ngo bwanditswe na Yohana ubure dukeneye kubona nimba vyukuri ari muzima cyangwa nimba yarapfuye murabona naravuze ubutumwa mu mahanga yose ari munsi y'ijuru narazungurutse isi isuinshuro indwi naravuze ubutumwa imbere y'abarozi imbere y'abantu benshi cyane abizera ko Mahome ari umuvugishwa basika abajini n'abandi bose bose barafise uwatanguje idini ryabo kandi abo batanguje amadini bose barapfuye n'imva zabo ziracyari ngaho ariko igikristo biratandukanye dufise imva yugurutse yuguruwe ntawurimwo biragaragara ko ari muzima si uko yazutse gusa ahubwo no kuvyerekana aravyerekana ivyo nivyo umukristo ashobora kwishimikiza turazi yuko izindi mva zose zigifunze ariko turazi ko Yesu Kristo atakiri mu mva yarazutse ni muzima nuko yararejwe niko ari n'uno munsi niko azokwama ibyo bidashira rero turashobora gusoma turashobora gusoma mu bindi bice by'ubutumwa bwiza nko bwanditse na Yohana turabona ko kuva ku ntango y'ubutumwa bwiza turabona ukuntu yavutse Gaburieli yaravuze kuvyo ukuvuka kwiwe mwemuyera yaje kuri Maria hanyuma mwemuyera aza kuri we igihe yabatizwa na mubyara we yitwa Yohana mwemuyera yamuje ko hanyuma amara iminsi 40 mu bugaragwa aragerageza acagaruka ari mu bushobozi bwa mwemu niho yagarutse aje kugushitsa ibango ry'ubutumwa ry'ubukozi acategeka abigishwa biwe kudasura kuvuga ubutumwa gushika baronse ubushobozi bwa mwe mu yera bukaza kuri bo arababwira ati nimurindire muri Yerusalemu gushika umurongero ubushobozi buvuye mu ijuru si jewe ni Imana Kristo ategerezwa kugaragaza maze abantu bakamwizera murabona abo yamenyekera bose yarabahamagaye azobahamagara ubu rero turabona ivyabaye kiriya gihe ngira mvuge bikeye muri ivyo turazi yuko abantu dukomoka ku bantu twese dukomoka ku isi twese dukomoka ku bantu batatu Semu, Shamu na Yafeti abayuda abanyamahanga n'abasamariya kandi turashobora kubona yuko kwari Petero yabuzaniye abayuda mwe mu yerige yamanuka kuri Yerusalemu ku munsi wa Pentecote hayamajya i Samariya hayama kwa Koroneyi ku banyamahanga bose ko ari batatu barumvise kandi barabyibonera cyo kimwe abo izo nkomoko zitatu icyo gihe twitwara abanyamahanga twara abongereza twakorera ibigirwamana ntitwarondera Mesiya ariko abayuda bo baramurondera n'abasamariya nabo nyine bari igice cy'abayuda n'igice cy'abanyamahanga ariko murabona yuko yamaza kuri abo bamwiteze kandi bifuza yuko abiyereka birashoboka yuko yigaragaza hanyuma agaca yigira benshi baramwiboneye abandi ntibamubona ariko yamaza kuri abo bamwiteze murabona yaje kuba Yuda murabona ukuntu yigaragaje ubwa mbere yari kumwe na Andereya na Filipo Andereya yari yarumvise bavuga ibya Yesu maze acaragenda aca abona hariko hakorerwa ibikorwa bikomeye yaranezerewe cyane kubona yabonye Mesiya hanyuma acaragenda agenda kurondera mwene se Simon wahavuye yitwa Petero mu nyuma Andereya na Petero baba mu muryango wiyubashe se wabo yari umugororotsi kandi yizera ubu rero acatangura kuvuga aravuga ati bihuje n'isezerano twararindiriye cyane Mesiya ariko imbere yuko aza hazoba igihe cy'amadidane cyane, ibintu byinshi bizoba kugira ngo bizibire ikintu cy'ukuri gitegezwa kuza. Niko byama bimeze. Ubu rero nimwumve, aho muzobona idolari itariyo, muzoba kumenya yuko hariho idolari y'ukuri, haraho babayiganye. Ibitari byo byose biba bifise ikintu cy'ukuri babyiganye ko. Hanyuma se umuse wabacababwira abahungu biwe arababwira ati turizera Bibiliya. Mose yari umuvugishwa n'Imana, umukozi w'Imana yatuzaniye ivyagezwe n'amategeko. Aravuga ati Uhoraho Imana yanyu azohagurutsa uvugishwa n'Imana nkanje hagati ya bene so. Hari Bibiliya iravuga ko azoba ari uvugishwa n'Imana, kandi twarabwiwe yuko tuzemera uvugishwa n'Imana bigaragaye yuko vyukuri ari uvugishwa n'Imana. Kandi turazi yuko twebwe nk'abantu basoma Bibiliya ko ijambo ry'umwami riza kuvugishwa n'Imana. Nimurabe atari ku wundi muntu. Turabona yuko imyaka 400 yariheze kuva kuri Malaki, kandi ko bari barindiriye Mesiya. Ibintu vyinshi byarabaye muri ico gihe, byarabaye muri ico gihe, ariko izo zira Imana izomugaragaza kandi yemeze ko aruvugishwa n'Imana, kuko birivuga yuko azoba aruvugishwa n'Imana. Birivuga yuko niba ruvu umuntu w'imwe muri agati yangu cyangwa uvugishwa umuvugishwa nzovuga nawe mu ndoto cyangwa mu iyerekwa cyangwa mu bindi. Ariko ibyo avuze n'ibyashika muze mumwumvire, n'ibitashika ntimuze mumwumvire. Uko n'ukuri kuzima. Murabona Imana yamivuga ukuri, Imana yamivuga ukuri bihe byose. Nta bundi buryo buhari. Nimba ari Imana ikiravuga ni by'ukuri, nimba atari by'ukuri muri cyo gihe si Imana ikiravuga. Murabona Abayuda bose baravyizera. Hari rero umunsi umwe ishengero ryari ryagiye kure cyane ku buryo bakurikiye inzira yabo, hari ibintu byinshi bibagoye, imigenzo yabo, ibintu bari babishyize mu kibanza cy'ijambo ry'Imana nk'uko bimeze muri kino gihe. Kuko muri kino gihe ibyo biri kubiragaruka, kandi two turabibona. Andrea icyari ku mutima cyari cyururutse yari azi yuko ari Mesiya. Hari rase cya kurondera Simoni Petero mwene se arambwiye ati ingo wumvirize, ngo wumvirize wa mugabo, kuko ujya mugabo ari hariya iruhande ya Yorodani. Avuga ko ari watuza kuza, kandi avuga ko yabonye mwemu w'Imana mumanukirako, kandi niwe mwana w'Imana. Ingo wumvirize, kuko ibimenyetso biriko birakoreka kandi biragaragara ko ari we. Maze igihe yamuherekeza ahanyuma agashura guhura imbona nkubone na Yesu yarazi ukwaza kwifata. Murabona ivyo turabibona muri Yohani gice ca mbere. Yesu amubonaje aravuga ati nuko ndababwire uyu ni umwisiraeli. Acaravuga ati izina ryawe ni Simoni, uri mwene Yona. Niko yabikoze, niko byagenze. Ni gute yamenye yuko yitwa Simoni, kandi ko se wiwe yari umuntu ati yubaha Imana, kandi ko yari yaramwigisha ibyo bintu byose, kandi ko yitwa Yona? Yarazi ukujya mugabo yatuza kuba aruvugishwa n'Imana, kandi ko byagenze. Nta bindi yari akeneye kubona. Yari umuntu akunda umwami Yesu, kandi akunda ubwami bw'Imana. Murabona Yesu yigaragaje gutyo. Yaravuze ati izina ryawe uri Simoni, uri mwene Yona. Yari se. Kandi nibyo byatumye Yesu Kristo aba by'ukuri uvugishwa n'Imana. Yarizeye. Yarize. Turabona yuko ko hariho umwe yitwa Filipo, kandi ko hariho uwundi yitwa Natanaeli. Ibyo byose yarabibonye. Nawe nyine yari umwisirayeli akomeye. yari yumviri ati vyogenda bimeze gute hano yere Yerusalemu ariko yararengewe n'ivyo ariko biraba acaribaza ku mugenzi we Natanael ubwo nyene acafata inzira amaze kubona ukuri akibonera ko ari Mesiya esi choma natwe tukagira uwo munezero maze tukava hano tukagenda tukatuva ngaho tukagenda kurondera abandi tumaze kubona tukibonera ko ivyo bintu ari byo nuko murabona yuko yaciye arengana umusozi kandi niho yasanze rero Natanael arenganye umusozi kumbureko yaciye aja ubwo nyine niwe ariko yaciye aja kumurondera mu muzabibu afise umuzabibu ariko akore mu muzabibu kumbureko ariko yari karasengera yari karasenga kandi atashaka kumugora yaciye atangura kuvugana nawe kumbureko uyo muntu ari mu masengesho yari karavuga ati yewe Mana Yehova waradusezeraniye kuzoturungikira Mesiya none bizoba ryari sha kumubona imbere yuko mfa ari hehe noshura kumubona gute kumbure ko yasenze n'umutima we wose ko ashaka kubona Mesiya nanye ndababaze Yesu yaratusaba mu bapfuye mbega ni muzima mbega arashakora vya bikorwa nyene yakora kiriya gihe nivyo mbega ikoraniro hari ikintu kero kiraba muri kano kanya nimurabe ubwo nyene aca yumva ijwi rimubwira ngo ingo ingurabe uwo twabonye Yesu Kristo w'i Nazareti ingurabe nawe hanyuma aca arahaguruka atagukekeranya aravuga ati ndababaza ikibazo kimwe kumbure ko yacavuga ati uvuze ngo iki ngo wabonye uwo twari turindiriye ushaka kuvuga Yesu w'i Nazareti uribaza yuko Imana ishobora byose ishobora kujya mu gisagara kibi nka Nazareti uribaza ko i Nazareti hova ikintu cyiza aca muhinyishu nziza umuntu ashobora guha mugenzi we akamubwira acamubwira ngo ingo wenyine ubwawe wirabire kuko murazi yuko abaherezi bibaza yuko Imana izokugurura ijuru gacimanuka iherekejwe n'abamarayika benshi niko bibaza ko Imana izoza ariko Imana yaje mu guca bugufi kwose bihuje n'ibyanditswe burya Imana tuyisanga mu guca bugufi no mu kwiyorosha turabona ibintu bikomeye cyane tukinjira mu bigenda juru tukagendera ku byatsi ibintu turashobora no gusigura aho ibyatsi bikura ubuzima bwabyo buva ncanumva ariko aravuga ntuzeyi Natanael kuvuga ngo hahobi hari ikintu cyiza cyova i Nazareti hari ikintu cyova muri bano beranda bikumbagaza hasi bari Nazareti hari ikintu cyova mu madini hari ikintu cyova cyiza cyova muri no mugwi acaramuhinyisha aramubwira ati ingo wirabe ntunegure ingo wenyine wirabire fata bibiliya wirabire nibyo abantu bose babwirizwa gukora ati ingo mwirabire kumbureko no ndeka ntebe gato kuri bino bintu murazi yuko twavuze kuri bibiliya ku nyigisho za kera kubavugishwa n'Imana n'ibindi kandi twaravuze ibyo Mesiya azokora uwazobariwe bibiliya iravuga yuko azoba aruvugishwa n'Imana yego ndabyizera urazi yuko uraza abajya abantu baroba Simoni na Andereya Simoni urazi ko atazi no kwandika n'izina ryiwe n'ibindi arasubira ati urazi Ndereya amuzanye ku rujya muntu Yesu aramubwira ati acamubwira ngo izina ryawe ni Simoni kandi uri mwene Yona sinotangara nawe akubwira izina ryawe Natanael aramubwira ati geza aho haba n'intete nta zina gatoyi murazi igihe Natanael yinjira imbere ya Yesu akagaragara imbere akaza imbere ya Yesu byagenze gute yaragiyeyo hanyuma aho yarari umwami aravuga ngo nguyu mwisraeli atagira ubugunge muri we. Ubwo nyene impemu zo zaje zimuheramwo aravuga ngo unzi hehe kutari bwambone mva ku birometero 24 inyuma y'uriya musozi unzi gute kwari ubwa mbere jyewe nje hano nonumbwiye ngo ndumwisraeli muri umunsi muravuga ngo muri kiriya gihe ngo abantu babarabira ku mpuzu zabo bambaye oya niko mwoca muvuga ariko burya hariya mu buseruko abantu bambara impuzu cyo kimwe yamubwiye ati uri umwisraeli kandi muri we nta kintu kibi kirimo ataramubwira ati rabi unzi gute namubwira ati igihe wari munsi y'igiti cy'umusuko we nakonye uri kurasenga Yesu Kristo yari arizi ndikubaza kwa muri kwezi kwa ibihe bidashira byagenze gute kumbure ko abaherezi bari bahagaze hajya baratangara baravuga bati mwigisha uri umwana w'Imana uri umwami we yaciye atangara avuga ati uri umwana w'Imana uri umwami w'Isirayeli izina ryo ryari ryanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yashize rugo nyene abandi baravuga ngo uwo mugabo niberetse buri murabona yategerezwa gutanga inyishu ayiha abana acarababwira ati bacha baravuga bati abantu bahora bivugira ngo abantu bahora bacavuga ngo umuntu nibereze buri Yesu acaravuga ati ibi nimwavuga ku mwana w'umuntu muzobiba bari ariko umunsi umwe mwe muyerazoza nimwagira ijambo muvuga kuri mwe muyera ntimuzobibabarigwa haba muri inosi cyangwa mwisi zoza ntimuzobibabarigwa. Ubu rero uru nigo rungano turimo muri kino gihe twaragize urungano rwa mbere ubu rero dufite urundi runganwe rwagarutse rwa rundi nyine rwaragarutse kera abayuda b'ukuri bari bamwe bizera n'imitima yabo yose kandi baramumenye igihe yaza nako bimeze uno munsi ku bakristo nyakuri kiriya gihe byasaba yuko umuntu aca Samaria ndibaza rero kubera iki atari mu banyamahanga ariko yaciye i Samaria mu gihe cyacu nticyari bwagere ariko muri kino gihe ni gihe cyacu turaba kuri we kugira ngo agaru aze kuri twebwe ubwira kabiri murabona yuko yabwirizwa guca i Samaria mu misozi arunkaba abigishwa biwe kugira ngo baze kugura ibifungurwa hanyuma umugore umwe acaraza yaba nari mfise umwanya nari kuvuga neza inkuru yose uko iri nari kuyiryosha murazi ujya mugore abagore kiriya gihe ntibaza kuronderera amazi rimwe hari abagenda mu gatondo bari abagore runaka abagenda saa sita bari abandi bagore b'ubundi bwoko murumva ibyo ndiko ndavuga bari abagore b'imico mibi bifata nabi ubu rero reka tuvuge yuko yari umugore mwiza kandi ko yaragiye kurondera amazi yarashobora kuvuga nka kumwe abagore nyine bavuga kandi yari afite akantu batwara ko ibintu agaca afata indobo zibiri ku ruhande rumwe n'ukundi ruhande agaca zitwara hanyuma rero hari n'iriba hakaba n'ikintu bamanuza nke bakwegesha ikivomesho iyo cyuzuye ku buryo bashobora kuza kurondera amazi ahantu abantu bose bavomera. Yesu wiwe yari amaze kunywa kuri rirya riba mu gihe yari karamanura indobo kugira ngo avoma amazi yarahejeje guhambira ikivomesho ciwe kugira ngo amanure ikivomesho ciwe atayumva umugabo avuga ngo mpa amazi nywe kandi murazi niba twoshobora kuvuga ibintu uko biri tukabifata uko biri nta bufatanye bwari hagati yabo kandi nibyo ko hariho umuringoti uzibira ku buryo atamuntu ashobora kugwa muri iryo riba kugira ngo bashure gutagu kugira ntagire ugwa mu iryo riba uwo mugore se mubwira ngo ntacyo ntawo dusana we ntacyo ntacyo dusa kandi yaciye yishimikiza ku muringoti w'iryo riba ndashobora kuvuga nti murashobora gusoma ibyanditse mu butumwa bwiza nko bwanditse na Yohana mbere n'umwami wacu Yesu nuga tarenze imyaka 30 bavuga ngo asa n'umuntu afite imyaka 50 ngasamubwira ngo nkahimuka tuvuga ngo arabonye Aburahamu atarishura uwo mugore atarishura ngo naje kuvoma amazi aravuga ngo mbega ni gute ushobora kumbwira kushobora kumpa amazi kandi utagira icyo ikivomesha. Yesu atangura kuvugana nawe uwo mugore aramubwira ati ba data banyoye kuri iri riba kandi ba data barasengeye Yerusalemu no ku musozi wera amaze kumenya ingorane yiwe murazi ingorane yari afite ujya mugore aramubwira ati genda urondere umugore umugabo wawe umuce muzana na hano aramubwira ati nta mugabo mfise muribuka yuko yigaragaje ku Basamariya murabona ivyo yabwiye ujya mugore w'i Samariya ati genda urondere umugabo wawe ucuza hano aramwishura ati nta mugabo mfise Yesu aramubwira ati uvuze ukuri uvuze ko ata mugabo ufise kuko wagize abagabo batanu kandi uwo muri kumwe muri kino gihe nawe nyene nawe nyese umugabo wawe wavuze ukuri nurabe uyu mugore w'i Samariya mubona yigengeje gute yarazi byinshi ku byerekeye Imana kusha avuga gute muri icyo gihe abavuga abaherezi bari hagaze hadi bavuga ngo niberze buri nibo bashaka kwigira ko bagera ukuntu abantu bomenya ibintu uwo mugore aravuga ngo ndazi yuko uruvuga icyo n'Imana kuko turazi yuko Mesiya azoza kandi niwe azitwa Kristo kandi hazozira azotubwira byose Yesu acarishura ni jewe ndi kuvugana nawe aho byari bikwiye yarazi uwo ari we acariruka mu gisagara atabwira aba mu gisagara ababwira ati nimuze murabe umuntu yambwiye ibyanjye byose ubwo ntiyo bari Mesiya gaheme murabona ntitwaribwire tubona umugabo nk'uyo niwe Mesiya by'ukuri uko niko yigaragaje mu Bayuda no mu Basamariya ryari iherezo ry'igihe cyabo kijya gihe ryari iherezo ry'igihe cyabo rero ishengero ryagize ryarigisha imyaka 2000 nk'uko byagenze kiriya gihe nimba abanyamahanga badafise iki kintu nk'icyo bari bari bafise gutyo rero Imana simvuga kuri mbega tuzoyimenya gute iri muri twebwe ikorera muri twebwe ku buryo imwemu iyo twita umubatsi wa mwemu yera icyo twita umubatsi wa mwemu yakiri muri twebwe kiriko kirakorera mu bantu nk'uko byanditswe muri Yohana 14:12 ngunyizera azokora ibikorwa nanjye nkora sivyo none sivyo kuri none muri Yohana 5:19 mu ntunge n'undi murongo murantunga n'undi murongo yari kararengana kukidengeri cyibete sida hari abantu benshi bicaye hajya bari barindiriye yuko amazi azukuruka murabona Imana yamye ifise uburyo bwo gukiza abizera amazi yazukuruka murazi cy'ibyo bisigura amazi yarazukuruka umumarayika yaraza akayazukurura uwa mbere yitererayo afise ukwizera cyakira murabona Yesu yaragiyeyo hanyuma abona umugabo umwe yaragwaye ntituzi ibyo yaragwaye ariko icyo biri kose yaragwaye nimba yaragwaye prostate cyangwa yaragwaye ikindi kintu tuzi icyo yaragwaye ariko yaragwaye kubera iki atagiye kure Yesu atavuganye n'abajya bagwayi bose kubera ko harimo kumbura abana bagwaye indwara ifatira indwara y'imitsi n'ibindi ntituzi n'izindi ndwara kandi buri gihe uwo mugabo yavuze ati iyo nshatse guhiterera mu mazi hari uwunda cya ntanga kwinjirayo ubwo nyine acyayumva amajyambo avuga ngo fata inderuzo yawe utahe wakize nimurabe yaciye yikoreye inderuzo yiwe ku munsi w'isabato acetera nuno munsi aracyakora ibyo bintu nyene nimba hari umuntu akeneye kuza uno munsi nuheza kigwemwe urakoze mwe ndata kubwaya majwi ariko aragaruka nimba hari umuntu uno munsi agwaye ingwara ya prostate cyangwa ikindi kintu murabona nimba ari umuntu w'ikimuga uko yoba ameze kose mutegerezwa kwizera Yesu Kristo nahinduka. Muri Yohana 5:19 yaravuze ati nukundi ndababwire bisigura ngo umwana ntanda kimashura kwikora wenyine akigeneye akora ibyo abonye se akora. Ibyo se akora n'umwana arabikora. Murabona yabanza kubona ibyo data amwereka mukwere mwiyerekwa. Ibyo ndivyo bimugira uvugishwa n'Imana. Uno munsi nahinduka aracyakora bya bindi nyene bice muri mwe muyera. Twaravyemeye, twaravyakiriye kandi twarahawe bibice mu matsi wa mwe muyera. Twarabonye avuga mu zindi ndimi akazisobanura agahishura agakora hagati yacu. Turazi yuko hari ibintu byo kwigana ibyigana, ariko ibyo si byo bikenewe muri kino gihe. Uno munsi igikenewe n'ukuri kwa Bibiliya yuko Yesu Kristo ashobora kwishura ko ari wa wundi nyine ko adahinduka. Niwe mwana w'Imana aho rero bidashira. Yaravuze ati mu gihe gito hasigaye igihe gito isi nizosura kumbona, amadini isi ariko mwebwe muzombona jewe isigarira zina je nzova muri mwebwe gushika kwiherezo y'isi. Jewe nzova muri mwebwe kandi nzokora ibikogwa byanje nciye muri mwebwe gushika kwiherezo y'ibihe. Uko yarareje niko ari no muzi ko zokomeye bidashira. Imana yo mwijuru yabisezeranye. Ni mu nkunde rero ndababaza ikibazo kimwe. Mwegwe muri hano. Shaka kumumenya ko umuntu yigira ubukiza ingwara ava ku Mana, uwo ntaba umuntu yigira umukiza ntabaho ku isi. Kiretse umwe ari we wenyine ubwiwe umwami ariko arakora no ku isi ariko arimenyekanisha mubiwe, uwo ni we nyawe. Kera yaragaragaje ko ari Mesiya mu gihe cya mubihe byaheze, yaragaragaje ko ari Mesiya. Aravuga ati nkuko byari bimeze mu isi ya Noa, nkuko byari bimeze mu isi ya Loti, nkuko byari bimeze mu isi ya Noa, amazi ya imwuzure waraje mu isi ya Loti haza umuriro. Yimenyekanishije gute? Yaramanutse. Loti buryo ari umuntu wakonje akazuyaze wo mu ishengero. Haje abamarayika batatu ubwa mbere ahatangura Aburahamu agereranya abantu bahamagawe basohoka bava muri Sodomu. Bajya abamarayika babiri nabo bagiye Sodomu bavuga y'ubutumwa. Ntibakoze ibitangaza twubagiranye na Billy Graham wa none cyangwa ikintu nk'icyo, ariko yarimenyekanisha wenyine ubwiwe mu bari uhoraho yarigaragaje mu bari barasohotse. Ariko mubone yuko imbere yuko kariya gace karandugwa hariho umuntu yasigaranye na Aburahamu mwiyubare. Aburahamu yari afise nk'imyaka 100, Sara nawe afite imyaka 90. Ni murabe baciye bafata bumira ku isezerano. Murabona ko Imana yamiza kuba yizera abantu bafashe amasezerano, nibo yamizigana. Murabona yuko asigaranye na Aburahamu yarigaragaje, yari yahindukije umugonga uteye ihema. Mbere ubwa mbere yitwa Aburahamu, mu nyuma yitwa Aburahamu, hajyamo indome he. Ubwa mbere yari Sarayi, ubu naho mu nyuma caba Sara. Yabiyeretse nk'uko yari yarabikoze ige yahindura izina ryiwe. Yaravuze ati ari mu ihema inyuma yawe. Ni ukuvuga ngo ryari isezerano Aburahamu nzo kugenderera nk'uko isezerano ryanjye rivuga. Acyaravuga ati umugore wawe azoba afise umwana. Bibiliya iravuga yuko Sara yari inyuma mu ihema kandi ko yaciye atwenga muri we. Yaravuga ati kubera ko Sara atwenze. Murabona yarazi ibyo yakoze inyuma mu ihema. Murabona ibyo ashaka kuvuga. Hanyuma Aburahamu yari ari mu nzira yarazi yuko ari kavugana n'Imana, yarazi ko ari kavugana na Elohim, Imana ishobora byose, Imana ishobora byose. Murabona Yesu yaravuze ati nkuko byagenze, nkuko byagenze mu minsi ya Loti nako bizogenda mu minsi y'umwana w'umuntu. Mwizera ko yari Imana, Bibiliya ivuga ko yari Imana kandi nibyo Imana iri kirakora mu isi iherezo imbere yuko isi iturigwa. Iri kwirigaragaza mu mubiri w'inyama mu bantu bayo, ni nzima uko yari ireje niko iri n'umunsi niko izokomeye bidashira. Ikibazo sukumenya niba yubakiza cyangwa tubakiza, inyishyura amaze gutangwa, niba mushobora kwizera ko ari muzima kugira ngo yemeze ijambo ryayo. Jyewe ndizera yuko ari muzima, namwe muravyizera? Ijwi ryanje ririteguye kandi nditeguye kandi ndibaza yuko umwanya washize, namaze gucegwa iminota 45. Twunamike imitwe yacu. Yasakubaza ikibazo, ni ikibazo kiri mu byanditswe, kiraba kino cigwa. Mbega none azokwimenyekanisha, azosura kwimenyekanisha, turagomba kuraba Yesu uko yararejo niko ari no muzi niko azokwamye bidashira. Twifuza kumubona. Oh, nuza hagati yacu kuno mugoroba, nukore vya bikogwa nyene wakoze igihe wagendagenda Galilaya. Mwo mwizera hamwe yokora bijya bikogwa nyene yakoze. Data twe turi mu ijuru, numugwi mwiza w'abantu beza cyane. Ndumva ko amajwi yaba ari karangaruka ko turanezerewe cyane twebwe nk'abavuga butumwa, ijwi ritugaruka ko rivuye mu ikoraniro. Ese icyoma tugashobora kumva umuyaga munini uri kura urahinda, tukaronka ikangura hano Tikson. Turi hano kugira ngo tukumenye twebwe nk'abakozi bawe, kandi turazi yuko ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ko ijambo yahoranye n'Imana, kandi ko ijambo yari Imana, kandi ko ijambo yambaye umubiri abana natwe. Turazi yuko ino Bibiliya igaragaza icyumviro cy'Imana hagati mu bantu bayo, icyumviro bujya kigaragara iyo ijambo rivuzwe. Umwami urazi ibintu biri mu mutima wanjye, ndizera ko uko wareje ari kuzokwama niyo bidashira. Mwemuyera nahezagire ino jambo, ugaragaze kuri muzima kugira ngo bakubone, babone ko Yesu ari muzima. Data, ndizera ko rino koraniro ryizera muri kano kanya, kandi ko abatarakizwa baza gukizwa kandi bakaguha ubugingo bwabo, kandi abandi bose bagasura bagatangura ushasha bakavugurura. Nukiza abagwaye, nuhezagira abera, n'abari mu nzira bari kumwe nabo, nubane nabo. Mwami, navuze ibyo wavuze, nuze rero muri kano kanya, ubigaragaze, uze hano ubigaragaze kugira ngo tumenye twese yuko uri hano. Mwami, ese icyo mu mwese muri twebwe twaba turiko aho twaba turi hose dukora ibiguhimbara, uratubona mwami, tutari kumwe na wowe nta na kimwe cyo shoboka, ntibikunda, nuzu ukore wenyine mwami. Ubu rero twatanze amakarita yo gusengerwa, twama tuyatanga buri munsi, kandi dushobora kubahamagara bose hamwe, ariko dushaka guhamagara bakeya muri kano kanya maze dusenge. Ubu rero nimutekane, nimuce bugufi kandi musenge. Mwebe muri mu murongo w'abasengerwa, nta n'umwe nzi muri mwebwe, nta n'umwe nzi muri mwebwe, kandi murazi yuko ntabazi. Nimuduze ibiganza, nimurabe umwe wese muri mwebwe, sindabazi nabo ntibanzi. Ni ukuvuga nibanzi nanjye sindabazi. Yesu Kristo, niba Yesu Kristo ari muzima, dukeneye kumubona. Mbega niko bimeze, turashobora kuvuga ibintu byinshi ego aba mu mutima wanje kumbure nivyo kandi benshi baravuga ngo ego ariko ngo ego ngo ari karasoma mu byumviro byacu mbega ikibazo ni iki mbega ni muzima muri ico gihe rero ni yishure yerekana ko uko yararije ariko no muzika ariko zo kwama nibi bidashira anu hari ijambo ry'Imana ndarifashe mu miganza byanje uretse umuhungu wanje ramwe datato ni nta wundi muntu mbonanzi kandi Toni nawe numukuru w'abikorera utwabo b'umutwa bwuzuye nashaka kuvuga ko ngahano hari umujyango umwe nzi numujyango w'abantu bava muri Indiana ariko nta sinzi kubiberekeye nta kintu idonido nta na kimwe nzi idonido kubiberekeye nujya mugore sinabumenye sinzi uwo ari we mpagaze hano hari abavuga butumwa bari ruhande yanje n'abakirisu n'abakristo navuze ubutumwa mvuga ko bibiliya ari y'ukuri kandi ko Yesu Kristo ariko aratanga ikimenyetso ciwe nk'uvugishwa n'Imana ikimenyetso cavugishijwe bibiliya ivuga ko yaraje ariko ari n'umusa ariko zokwama bidashira ibikorwa nkora namwe niko muzokora nimba ari ukuri rero buri munyavyaha bwirizwa kuza hano agashike n'ubugingo bwiwe Yesu kandi bose babwirizwa kwemera ugukira indwara kwabo aho muri nyene mukabwirizwa kwemera ugukira indwara kwanyu pastori wanyu n'abandi bakozi b'Imana bayicaye hano Jesu ndi umuvuga butumwa nimba no vyituko hano hari bavuga butumwa hano nabigisha hano Jesu ndi umuvuga butumwa sinize nta mashure mfise sinigeze menya mu ishure ngo ndonka amanota menshi nta na kaminuza nize jewe ariko umwami yampaye impano kubera ko ndamukunda kandi aranshoza kugira ngo nshobore kumukorera kandi niyerekana araza kugaragaza yuko ari hano kandi ko mwemuyera mwakiriye araza kugaragaza yuko ari hano ibyo byabwirizwa kubabera nk'ikimenyamenya nta bundi buryo bwo kuvyemeza atari kubona muri wewe hakoretse ibyabaye ku munsi wa Pentecost murabizi mwe rw'ababatiste ni ibintu biba mu muntu sidini nkuko Yesu yabwiye Petero aramubwira ati yamubwiye ngo sinyamara amaraso byabigushishuriye ariko ni data ari mu ijuru kandi amarembo y'ikuzimu ntazoneshe ishengero ntazorishobora mbega uyu ni wa mudamu nimba Yesu Kristo hamwe yokwerekana ko ari muzima ni bangahe bokwemera gukira indwara kwabo aho nyene mwicaye mwovuga muti mwe Abraham numvise uvuga kandi si bishasha kuri jewe ibyo wamuvuga ariko nimba wavuze ukuri Imana izobana nawe itegerezwa kwerekana ko ari ukuri niyerekane muri uno mwanya maze ibereke yuko ari ukuri uyu mugore sindigera ndamubona haweza akanya yari yadugije ikiganza kugira ngo avuge ko nawe nyine atanzi ko nanjye ntamuzi sindigera mpura nawe mu buzima bwanje uko turi ntituzinanye ehe umugabo n'umugore bahuye aribwo bwa mbere nk'uko umwami Yesu yahuye na wa mugore ku iriba nk'uko biri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana bino bintu ni nk'ibyabaye muri Bibiliya bigarutse kugaragara imbere yacu yaragiye abaza wa mugore aramubaza ati mpa amazi nywe hanyuma se aje kumwishurira icyo yari akeneye acara kimubwira acara tahura yuko ujya mugabo atari umugabo yo asanzwe wa mugore urazi ko ntakuzi urazi ko atana kimwe nzi kuri wewe ariko ndazi uko mwe muw'Imana ari hano uri umuntu yizera nturi umuntu ajyanwa ajyana nyabahururu nturi njyajya uri umwizera nturi umubeshi woshobora kuba uri njyajya cyangwa uri umuntu umubeshi sinzi ariko none yomenyesha ingorane wowe ufise akamenyesha niba urwaye nimba ufise ingorane muhira hamwe yobimpishurira hamwe yomishurira igituma uri hano kandi akankoresha kugira ngo nshobore kuvugana nawe uwo mwizera mwese mwo mwizeraga yemwe hiraba ngibi ibiganza abantu badugije ibiganza sindigira mbona no mugore mu buzima bwanje kandi ntituzinanye hamwe mwe muyera yoshurira uno mugore ikintu yakoze kumbure ko nka wa mugore ukwiriba cyangwa ikintu nk'icyo akamwishurira ikintu yabwirizwa gukora cyangwa ikintu atakoze murazi yuko ibyo bibwirizwa kuva mu bushobozi budasanzwe murabizi mwese murabizi murashobora kujya ku ruhande rw'abafarisayo mukavuga ngo ibi biva kuri wa mugwanizi ariko kandi murashobora gufata ikibanza cy'abizera mukavuga muti ibi biva ku mana mureke mwe muyera wenyine yivugire mwebwe muri kumukoresha ibiduza amajwi mikorofone nimwiyubare sinzi ko mvuga cyane ntabyo nzi murabona ko mpagaze hano ni kimwe njya ku ruhande rw'ijambo ry'imana nkagaragaza ko hari ukuri imana nayo ikaryemeza cyangwa ntitumenye aho turi hari umunsi nigira kuba ndi imbere y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni Bombay mu Buhindi n'ahariya muri afurika y'epfo hageze gukorana abantu ibihumbi mirongo itatu n'abandi ibihumbi mirongo hari umunsi hakiri ibihumbi mirongo na bitanu bakirira rimwe mbere basega ibigwamana nimurabe imana yarabihishuriye murabone ibitangaza ibihumbi mirongo na bitanu byabaye ku munsi umwe narabyiboneye biriko birakoreka none umunsi mubona aho kore uno munsi naho byogenda gute turi abantu bavuye mu bice bitandukanye by'isi ubu rero ngira mvugane nawe kugira ndabe yuko ashobora kumishurira ikintu uko byogenda kose sindakuzi imana niyikuzi niba ishengero ritarigera ribona wa muco umumarayika wa muco murabona ubuno muri kano kanya umuco wamaze kumanuka uri hano uyu mugore uri hagati yanjye n'uyu mugore afite ingorane nyinshi cyane ingorane inkuru afise nuko agwaye indurwe n'ivyukuri nimba ari byo duza ibiganza urakoze kubona ubikoze urizera yuko kwari wa wundi ejo uno munsi niwe bidashira uravyizera kamwe ndata wiyumvire ko wibagiye yuko ari ibintu niyumviriye Yesu yabonye ibyiyumviro byawe Yesu ari kumwe natwe Yesu arashobora kumbarira icyo we uri muri icyo gihe rero ibibazo byose bicyo bironka inyishu Madame Holyman urashobora gutaha iwawe Yesu Kristo yagukijije ubu murizera none muravuga ngo ni gute ashobora kuvuga izina ry'uyu mugore mbega none umwami ntiyabwiye izina Simoni n'abandi akababwira izina ryabo uko yari arejo niko n'uno munsi niko zo kwamo bidashira muravyizera mushingana umerewe gute uyu mugabo ntitwari bw'abantu no mu buzima bwanjye ntituzi nayo na gatoya kugira ngo abantu bamenye yuko ariko bimeze tuzi ibiganza umugabo sinigera ndamubona n'umunsi wa rimwe umurabyo umenga afite amagara meza sindamuzi sindigera ndamubona n'umunsi wa rimwe imana irazi byose kuri we niba agwaye sishobora kumukiza yaba nari ndabishoboye namukiza ariko sindabishoboye sishobora gukora ibyo Yesu Kristo yamaze gukora sishobora kumukiza iyaba Yesu ari hano yambaye iyi kostime nambaye nabo nyine niyo gukiza yo kubwira ngo naramaze kubikora igihe napfa ku bwawe yarakubiswe yarakomerekejwe twese ku bw'imishyago iyo twarakize ndabona umugabo afite umugore sinaribige ndamubona mu buzima bwanje sinkabwiye duhura urero mushingana hamwe mwe muyera akomeye laba hari kintu cyabaye umuco ubunda ubona uri hejuru y'umugabo hari inyuma byama washitseyo nivyo kandi byatumye muri wewe hari ibintu wari ukuntu wiyumva nivyo uyu muntu ni arafite ikintu kibyimbye nk'aha mu gutwi baramubaze ariko ntiyakize ibi bintu si ibintu niyumvira ni iby'ukuri hari ikintu afise kiri ku mutima umuntu aza kubona ko ari imana cyangwa kutari imana hari ikintu afise ku mutima arafite icyifuzo mu mutima hariho umuntu ari ngaha muri kino gikorane n'umugore wiwe afise ingorane kandi hari ahantu agwaye mwese uko muri babiri murakize murashobora gutaha mu izina rya Yesu Kristo nimwizere ntimukekeranye nimwizere yuko ibintu byose bishoboka kuwizera byose birashoboka sinkiza abantu ariko Yesu Kristo arigaragaza wenyine ubwiwe ko ari hano uyu mugore ari hano ari afise ababyeyi b'abamexike n'abahindi afise ivumbuka ry'umurindi w'amaraso kandi yasabye ngo umwami amugirire imbabazi Yesu Kristo yagukijije muravuga ngo mwende z'Abrahamu ibyo ntibiwe n'ibyanditswe nibyo birawe n'ibyanditswe ujya mugore yakoze wa mugore yakoze ku buyonga bw'impuzu ziwe nibangahe ngaha bizera yuko bibiliya ivuga yuko ari umuherezi mukuru ashobora gukogwa ko ntege zacu nibangahe babyizera murabona uno munsi arakora bya bindi nyine yakora ejo kuko uko yarareje niko ari uno munsi niko azokomeye bidashira uyu mugore yicaye ngaha ujya mugore umugore yicaye muri kiriya gihe ujya mugore yarafite kwizera umugore umwe yaragiye yicira inzira mu bantu yari yizera mu butima bwe yaravuze ati hamwe no gukora ku buyonga bw'impuzu z'ubwo nyine nocya nkira murabona igihe bibiliya ivuze mu isezerano rishasha ikavuga ngo mu byete nk'uko byandikiwe abaheburayo mu cyetse cyandikiwe abaheburayo ngo ni umuherezi mukuru ashobora gukogwa ko ni imibare yacu azokora nk'uko yabikoze kiriya gihe yarabwiye ujya mugore yuko yakize kandi niko yamabwira abamukoze ko bose ababwira ngo bakize amen murabona ko ari wa wundi nimubaze uyu mugore sindamuzi nabwiye ndamubona murantunga we nawe urazi ko tutazi nayo ariko Yesu Kristo twese ko turi babiri aratuzi urizera yuko ashobora kumishurira ibyo wakoze cyane akamishura ibyo usaba jewe ndi mwene so muri Kristo sindakuzi urizera ko Yesu Kristo ko ari Yesu Kristo ego uri umukristo uremera ibyo mvuga ishengero na nyine za gushagizera n'umutima waryo n'imitima yanyu yose munaza kwizera yuko igihe turimwo kwibwirizwa gushika ko ari cyo kimenyetso cya nyuma y'Abisirayeli baronse kiriya gihe ni murabe niko bimeze muri kano kanya ikimenyetso cya nyuma imbere y'uko umuriro umanuka twaronse ibimenyetso n'ibitangaza ukwezwa mwatsi wa mwe muyera gukira indwara urere ikimenyetso cya nyuma imbere y'uko Sodoma iturigwa n'uko Imana yishe mu mubiri w'inyamara akamenya n'ivyumviro by'imitima y'abantu Yesu Kristo yavuze ko ariko bizogenda hazogarukira murabona ndashobora guhindukiza gutera umugongo uno mugore niba mwibaza ko nsoma mu byumviro sishobora kubikora umwami niwe reka arakora bino bintu Yesu Kristo niyamishurira igituma uri hano iyo mishurira igituma uri hano uraza kuduza ibiganza ukemeza ko tutazinanye ndabona yuko umuntu ashavura cyane kandi ibyo bishika ishavura ikaduga inyuma ya saa sita iyo urushe warushe cyane kandi ndabona yuko ugwaye amakonyera na cyane cyane mu biganza uwo mugore aciye yishura ngo ni iby'ukuri. Iyo ushatse kuvyuka mu gatondo birakugora cyane, ni ikintu kidasanzwe. Ndabona umugabo akiri muto, ni umuhungu wawe, afite ubugwayi bwo mu mutwe, kandi iyo ngorane yayitewe n'ingorane afise muhira. Ibyo urabyizera? Nimba wizera, niko wizeye, itahira urizera n'umutima we wose, nawe ubwawe arazi byose. Wiyumva gute nawe ntituzinanye? Umwami Yesu twese aratuzi, twese ko turi babiri aratuzi, turi abantu, ariko n'ubwa mbere duhuye mu buzima bwacu. Nurabe, ndumva mfite intege nke, ndashobora kuvuga amasaha n'amasaha ntibinduhisha, ariko ibintu byo kwerekwa n'ukuri biranduhisha cyane. Daniyeli yareretswe, yagumye icyo ajya mu ntege nke nyinshi amara iminsi kubera umubiri we wagize intege nke. Yesu nawe nyine hari umugore yamukoze ko acyaravuga ngo numvise ubushobozi bumvuyemwo. Nimba ariko byagenze ku mwana w'Imana ga yemwe, kuri jyewe bizogenda gute? Murabona yuko ndabona ko ishengero ryose ryizeye muri kano kanya. Sindakuzi ariko Imana irakuzi, niyamishurira ibiri mu mutima wawe. Urazi yuko Yesu yamenye ivyumviro vyabo, arazi kandi umutima wawe. Nimba yo guhishurira icyo ukeneye, uraza kwizera kandi uraza kuyemera. Namwe uko niko byaguriza kugenda. Hari ikintu kitagenda neza mu kuboko kwawe, kuko urwaye ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ibyo hari icyo byavuye ko, kandi urwaye n'umwingo, kandi nicyo byavuye ko. Urizera yuko nduvugishwa nayo umukozi wayo? Ego, urakoze. Urakeneye gukira, urakeneye gukira, ukeneye kuba umumisiyoneri. Igituma ushaka gukira ni ikintu cyiza cyane, nuko ukeneye kuba umumisiyoneri, ukeneye kujya muri Afurika, muri Amerika y'Epfo, niyo ukeneye kujya. Nimba wizeye n'umutima wawe wakize, uzoce ugendayo. Nibangahe bizera yuko Yesu Kristo ariwe adahinduka? Ari hano. Ubu rero nimunkundire, ndabahundi murongo wo mu byanditswe. Yesu yaravuze ati, nimuje mu isi yose muvuge ubutumwa bwiza, mubwire abayo harimwe bose ubutumwa bwiza. Uzizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azoshirwa ku iteka. Ngibi ibimenyetso bizokurikirana abizera. Mu izina ryanjye bazokwirukana amadayimoni, bazovuga indimi nshya, bazofata inzoka n'ibinyobwa byica, ntacyo bizobagira. Bazorambika ibiganza ku bagwayi, kandi abagwayi bazokira. Ni bangahe bazi ko ari by'ukuri? Niyo majambo ya nyuma yavuye mu kanwa k'umwami wacu mbere uko azamuka ajya mu ijuru. Mbega ni by'ukuri uko yabivuze niko biri? Ni bangahe bari hano murabyizera? Ni bangahe murashaka kubona ibitangaza by'Imana? Mwizere yuko Yesu Kristo ari hano? Nimurambike ibiganza, umwe wese arambike ibiganza kuri mugenzi we. Uko ibyo bitagenda neza kuri mugenzi uko byaba bimeze kose, nimurambikane kw'ibiganza. Nkomeza kubona iyerekwa, kandi ababwira yuko bino bimenyetso bitazokurikira gusa William Branham, ariko bizokurikira bose bizera, bizokurikira bo bose barambika ibiganza ku bandi mu kwizera. Ubu rero ikiri ku mutima kirurutse yuko Yesu Kristo yigaragaje ko ari muzima hagati yacu, nimuvuge muti amen. Nimusengere umuntu mwarambitse kw'ibiganza rero. Nimwisengere, nimusengere uwo muntu, nawe abasengere, nimusengeranire. Yaratanze isezerano kandi turagizera, yaragaragaje kandi turizera n'imitima yacu yose. Ndeza kubasengera mwese mu gihe muriko murasengeranira. Nimwizera n'imitima yanyu yose. Data twese uri mu ijuru, dukoraniye hano, turazi kuri hano kuno mugoroba, kandi ko wemeje ijambo ryawe twavyiboneye. Tuje hano nk'abana bawe bizera, yewe mana mu izina rya Yesu Kristo munsi y'ubushobozi bwa mwemu yera ndategetse ubushobozi bwose bw'umwansi bukuweho kandi nareka abana bawe mwami bize ijambo ryawe yewe mana hano hari abagwaye benshi mwami barambikanye ko ibiganza nkabizera barizera kandi ni bene data ni bashiki bacu bariko barasengeranira ewe mana waratanze isezerano mu ijambo ryawe kandi ndagusenze ndagusabye muri kano kanya ndavuze ko turabizera kandi ahaye umuhigo wa mugwanizi kugira ngo abareke bose areka bizera Yesu Kristo bose abaha amahoro na soke kuko Yesu Kristo yagaragaje ko yarareje ariko n'uno munsi ariko zo kwamye bidashira satani barekure mu izina rya Yesu Kristo ibyo nibikoreke kubwicwa cy'Imana kuko twizera yuko Yesu Kristo kuko twizera ko Yesu Kristo yazutse kandi ku bushobozi bwiwe kukuzuka buriko burakora hagati yacu kuko ari hagati yacu kandi ibyo byose arabika bikora ku bwicwara cy'Imana mwebwe mwese muri hano mwizera yuko Yesu Kristo yashikije ijambo ryiwe kandi ko ari hano kandi ko yashikije isezerano ryiwe muri ino nyubakwa akigaragaza ko ari mwese Kristo nyene kandi turizera yuko ijambo ryiwe ari ukuri n'umwana w'Imana niwe yishu yabishuriye kandi yarabamenyesheje yamenyesheje ibitagenda neza mu bantu nibyo bari bakeneye yabigaragaje ibyo byagaragaje nk'aho ari ukuri nimuhaguruke rero muri kano kanya nimuhaguruke nimuduze ibiganza byanyu maze mwishyure Imana mu izina ry'umwami mwakize mwabohotse hafi y'umusaraba hari isoko nziza bose banywa ko gusa ivamo agakiza ngumeho ngumeho ku giti cya Yesu amaraso yiwe niyo soko y'ubugingo hafi y'umusaraba maronse imbabazi umuco wera watse mu mutima wanje hafi y'umusaraba mwemu w'Imana yera unyere kumukiza ngo mukurikire ngumeho ngumeho ku giti cya Yesu amaraso yiwe niyo soko y'ubugingo Mwami Yesu nunyemeze uwo musaraba kugira ngo ngendere mu gitutu cyawo ngumeho ngumeho ku giti cya Yesu amaraso yiwe ni soko y'ubugingo hafi y'umusaraba niho nzohora mba ndorere cya gihe nzojabuka nzojabuka uruzi. Nzojabuka uruzi. Ngumeho, ngumeho. Kugiti cha Yesu. Amaraso yiwe niyo soko y'ubugingo. Ngumeho, ngumeho. Kugiti cha Yesu. Amaraso yiwe ni soko y'ubugingo.